Umunyagihugu umwazwe ku izina rya Desire aba muri quartier Kigwati yarasiwe ku rubibe rw'ama quartier ya Busoro na Kajiji muri zone Kanyosha ya commune Muha abamurashe ntibamenyekanye nk'uko bivugwa n'ababa hafi yaho uwo muntu yarasiwe batashimye kuduha amajwi kumva z'umutekano ariko babwijwe rya Amerika ko hari gihe cy'isa 3 z'ijoro ziburi minota mikeyi kandi ko nabajejwe umutekano bashitse baca batwara ico kiziga abo banyagihugu baterwa makenga n'ingene muri ako gace hari hatekanye kuva inyuma y'imyerekano bababazwa n'ingene mu kiringo cy'indwi zitatu gusa hiciwe abantu 12 umustanderi wa commune Muha asangiye amakenga n'abarongoye baba mu makartie ya Busoro na Kajiji muganga Jean Bosco Girukushaka avuga ko abaza gutera umutekano muke mu Kanyosha baza bava handi bo bafise intumbero yo kuhadurumbanya kugira berekane ko atamutekano harangwa
mu gihe zone Kanyosha yamye itekanye kuva muri bino bihe na bijya bihe byagiye birabamo kacagari zone Kanyosha nta ngorane nini z'umutekano yiketsikira bikaboneka rero yuko ari abantu bari bafise intumbero yo gushaka kwerekana ko no muri zone Kanyosha hari ikibazo cy'umutekano
ingingo zo gutsimbataza umutekano muri utwo dushe twa Busoro na Kajiji zigiye gufatwa vuba nk'uko bishikirizwa na muganga Jean Bosco Girukushaka arongoye commune Muha
ubu guhereje twaratanguye kongereza ibirindiro by'abaserikare n'abapolisi ahari bake turabongereza kugira bashobore kuza barakizura ntagire inkozi y'ikibisubira kuduca mu ryahumye
muri zone Nyakabiga ya commune Muka aza kwibara rya gatandatu muri Nyakabiga kabiri abantu babiri nibo bahasize ubuzima igihe abitwaje ibigwanisho batana mu mitwe n'abapolisi b'igihugu ubunywero inzu yibaziro hamwe n'inzu yidandarizo zarahiye biratokombera nk'uko tubibwirwa n'uyu munyagihugu yari mu micungararo
twebwe twari dusanze turi ngaha mu nzu umva amasasa yatangiye kuvuga amasasa yahora avuga tukaguma turi mu nzu hanyuma niho mu nyuma twumvise bigumya biturika bararasa magrenade akaragwa hanyuma kumva ariko barakoma induru ngo nimusohoke umuriro hanyuma tuca turasohoka
icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'igihugu yemeza ko mu masasu yumvikanye mu Nyakabiga ya kabiri mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hasize ubuzima abanyagihugu babiri yise inkozi z'ikibi n'abapolisi batatu bakomeretse Moise Nkurunziza amenyesha kandi ko igipolisi cy'igihugu gifashanije n'abanyagihugu cagunduye urupango rwo muri quartier Kajaga ya commune Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura abanyamahanga bahaba bateye amakenga Moise Nkurunziza yatumenyesheje ko amatohoza y'igipolisi maze kuba yerekanye ko abanyamahanga baturuka mu gihugu cha Bangladesh kandi bari bafisi baranga vya magendo baronkiye mu gihugu cha Afrika y'Epfo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko amatohoza yihuta atanguye kugira hamenyekane icagenza abo banyamahanga mu Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.